Flash Guitars.
Enerdo bubomba, enerdo bubomba, kanaba bufara, botora babutomba, rapala butano, rivuya hunga sonda. Nena halwa ninga seripa manyi seriti funera zi drinks.
Yoba 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 yoba.
Sunday and the Monday ndi mukodu Monday
tawela bezi mususi na Monday nakola majoniza udo ida plane
mura barodo buyange halira gane bambiza chida kwa bachisora gane
upandisa zonyi ndi safari baje ndi baba dubanga bane bana nane
Hey, rene ripa tu bombomba Stoko ndi mulayo kuti pesa na zikomba Esh, mara mavuso Dina machuroni bachipo toda makuto Zorungete yane na savisa man who knows Juzone zino bora nga butuala na msubo Mara aririche riko dinwela mapuro Tofa ichi kata iko vira kamkuro rene rito bubomba Kana babu fara botora babu tomba Rapa na butano ribu ya hunga sonda Nena haro ninga seripa manyi seriti Anything can happen, don't zivara. Ask some bleep, please don't leave. Drinks on me, sistoli. Abaritiruwe chomizanga ziwa free.
Enerito bubomba, enerito bubomba. Kana babu fara, botora babu tomba. Rapa na butano, ribuya hunga sonda. Nena harwa ninga seripa manyi seriti pune na zi drinks.
Yoba 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 yoba.
Majoniza udo ida plane Upandisa zonyi ndi safari baje Niti baba duvanga bane bana nane